Nukufuga yuko mungano yugawe twebwe abanyagihugu twagereye ibibazo bikomeye icambere turonka ububwishaza tuca tubura ico gukaba kare ivyo gukaba vyahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagacabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka kwisitowa
by'ukuri banyakuba kwabari hejuru bo muri Tanzania ni muturabire mudufashe n'ukuri turagowe
kuri twebwe impunzi twahongiye muri ikambi ya Nduta mu by'ukuri twariko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti by'ukuri mwo bamugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe
umutekano no w'igipolisi iyo mungano ntiwokwinjira batagusatse ugenda hose barimwe barakubona hama ugashikaho bakagusaka mu isoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba n'ikibi kiba kiba mu ijoro none abo bantu ko bizira mu ijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo bitegwa na mungano bitegwa n'ibisumwato batwasumye hariya eka n'ukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha n'urushira umwe none woye wo wujye ukwezi kose ku munsi kabiri kabiri n'ukuri uri murabira babirabaho utu tumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari n'umuha muhujije akakubara turazi ukori wanje ndagupimira hurima hama nzoja ndaguhereza imyumbati ushira abana none n'ukuri dupfire hano ico ntikibaho n'ukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari ifitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania byashika iyo umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasoma utwo abonye igatuma n'ukuri nkarwebwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kurya cyo dukaba injya turonka ku isi toba kuko nta buryo bwo kubundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo turya kandi ikindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kurya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa ari nk'ibi nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa umuntu ashobora gukenera ikofera yambara ibyambagwa nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura ibirato ntabwo twabirose ibyo turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari
rero turasaba ko bobugururira amayira muzoba mukoze mu by'ukuri ntitworonka ukuntu dushima ahubwo reka dushime dukenguruke n'ibindi biri imbere bizogenda bitunganywa
rero icyo twasaba leta ya Tanzania n'ubutegetsi busanzwe bwa hasere ni uko bodufasha bakagira umwumvikano mu ngano ikaboneka aha mu nkambi nubwo byoteba bakabigerageza bikihuta kugira ngo turonke aho dushobora gusumira akantu kose dushobora kwipfuza.